imwe kumumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigikoshikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio 18 Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabivutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na 22 41 45 mu Rwanda naho mukatwumvira kuri radio inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu canke kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mwese mu makuru yo kuri nosa.
Bigaragara neza yuko amatagisi hari migwi y'ibintu birenga ku 10 bizoduza kwa amatagisi harimo n'igitoro kizoduga hafi ibice birenga 200 ku ijana.
Uyo ni Gabriel Rufyiri umukuru w'ishyirahamwe rigwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta ni giturire avuga ku nteguro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwakuza. Imwe mu nkuru tubafitiye mu kanya. Mbere ko tuja mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini, reka tubashikirize ayavugwa hirya no hino ku isi nk'uko bisanzwe twateguriwe kandi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni igihe ry'amahoro n'umutekano ku isi yarakoranye mu mwiherero ejo ku munsi wa kabiri ku kibazo cya Sudani nyuma y'aho igisirikare kiri ku butegetsi gitangaje umugambi wo gutunganya amatora inyuma y'aho ciciye abantu bashika 40. Ubudagi n'Ubwongereza bwasabye ibiganiro byihuta ku bwicanyi bubera i Khartoum aho abajejwe umutekano basamburiye imirwi y'abari ko bagira imyiyerekano yiyamiriza ubutegetsi bwa gisirikare. Ubudagi buranegura umugambi w'akanama ka gisirikare karongoye igihugu muri Sudani wo gutunganya amatora mu mezi 9 ari imbere mu kuvuga ko icyuka atari cyiza kugira hatunganywe amatora muri ico gihugu. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ku munsi wa mbere yaraneguye ikoreshwa ry'ingufu ry'abajejwe umutekano muri ico gihugu cya Sudani agasaba ibiganiro byongera gutangura kugira ubutegetsi buhabwe abasivile. Abantu barenga 2000 ngo nibo banduye ikiza cya Ebola muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo byatangajwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihugu. Abantu 3,346 barapfuye bagaca batuma ico gihugu kija mu mwanya wa kabiri ku bantu bishwe na Ebola muri kahise kisi. Ku munsi wa mbere uwo mushiranganje yavuze ko abantu 539 bavuwe barakira ico kiza. Umushiranganje avuga kandi ko kurwanya Ebola byafashijwe n'umutekano wiyongereye. Ku bwitorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP, abakozi 5 bari mu bafasha kurwanya ico kiza nabo nyine ngo barishwe n'imihari yitwaje ibigwanisho. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cita ku mpunzi ya Sahel kiragabisha ko abantu bagereranywa n'imiliyoni 5.4 babangamiwe n'ubugaragwa muri Somalia bagiye kuzobura ibifungurwa mu kwezi kuza mu gihe atacokorwa cihuta cyo kurokora ubuzima bwabo. Sahel yashikirije ko ubugaragwa bwatewe n'ihindagurika ry'ibihe buriko buriyongera ku rugero runini muri Somalia. Hasele vuka kandi ko ubugaragwa umaze gutuma abantu bashika 5,000 bata ingo zabo muri uyu mwaka. Aya makuru y'ubwo bugaragwa ashikirijwe mu gihe abanyesomalia bariko barasubirana inyuma yo kuva mu myaka 2 bari bamaze mu bugaragwa bwaheze mu mwaka w'2017. Hano muri Leta Zunze za Amerika umwe mu bashinga amateka mugambwe wa Republikani w'umugwi ujejwe ibibazo by'ubutungane asaba ko atangurwa kumviriza abashobora kuba bazi ibyo babiriko birategurwa n'Uburusiya mu gushaka guhungabanya amatora yo mu 2020. Umurepublikane Doug Collins aserukira Leta ya Georgia mu nama nshinga amateka yabisabye mu rwandiko yashikirije umukuru w'uwo murwi. Collins yibutsa ko amatohoza yakozwe n'umucingwamanza adasanzwe Robert Mueller yerekanye ko amatora yo muri Amerika akibangamiwe n'abanyamahanga bafise intumbero yo kuyahungabanya. Inama nshingamateka ya Amerika yarumvirije abatari bake ku kwivanga ku Rusiya mu matora ariko abashinga mateka ntibahengeshanya gusaba ko hari ibindi bikorwa byokorwa mu ntumbero yo kuzitira ntihagire ikindi cyongera gukorwa. Perezida Donald Trump yaratangaje ko asa n'ugiye gushyira mu ngiro ibyo yemeye ko azoshyiraho amatagisi yo ku bice bitanu kwijana ku bidandazwa byinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuye muri Mexique. Trump yashikije ivyo naho abategetsi ba Amerika n'aba Mexique basanzwe bari i Washington mu biganiro kuri ayo matagisi hamwe n'umuti wabimukira baca muri ico gihugu ca Mexique bagana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Rakoze cyane mugenzi wacu Aloise Bigirimana kuri aya makuru avugwa hirya no hino adushikirije. Tubutse ko turi no kuri site yacu ya internet aho mushobora kuronka ayandi makuru n'ibiganiro. Adresi yacu ni www.radioyacu.com.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Murakoma tega amatwi radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubunaho ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyahere mu Burundi. Ishirahamwe Olicom rwanye isesagurwa ry'amatungo na ya Leta. Nigiturire risaba inama nkinguza amateka y'u Burundi kutemeza integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwakuza. Iyo integuro yemejwe n'inama nshinga amateka mu ndwi heze. Iryo shirahamwe ryigenga riyinenga ibintu byinshi harimo kongera amatagisi ku bintu biri hafi nka byose bya nkenegwa mu buzima bw'abanyagihugu. Ivuga ko ije kongera ikibi mu kindi kuko abarundi benshi basanzwe babayeho nabi. Mugenzi wacu Eloge Wirikane zatubwira ibindi.
Ishyirahamwe Olicom ryemeza ko muri iryo tegeko ryemejwe n'inama nshinga amateka rigaragara ko atakuri kurimwo kubera leta yavuze ko ryerekana ubwigenge bw'igihugu mu bijanye n'ubutunzi. Nk'uko umushikiranganji w'ikigega ca leta Domitien Ndiho kubwayo yabisiguriye abashinga amateka kuwa 29 ukwezi guheze aho bariko bararyemeza. Umukuru wa Olicom Gabriel Rusiri yabwirije urya Amerika ubwoko bw'amatagisi burimwo yemanga ko bohonyanga ubwigenge bw'abarundi.
Nk'ubu turaza raporo Cour des Comptes yasohoye igahereza inama nshinga amateka mugo ntagire na kimwe kivugwa ko bigaragara neza yuko amatagisi hari migwi y'ibintu birenga ku 10 bizoduza kwa matagisi harimo n'igitoro kizoduga hafi ibice birenga amajana 200 kwijana. Tagisi izo bivuye ku mamodoka ashaje hafi ibice birenga 80 kwijana. Amafaranga azova ku bintu bizoba bivuye hanze cyo bita mu Gifaransa droit de douane birenga 67 kwijana. Amafaranga azova kwibintu amazu ayabapangisha n'amafaranga azova kwa ya masosiyete nayo ni baradugije ko amafaranga badugije ibintu byinshi cyane ngatoshobora kudodagura ngo duheze tukabona yuko aya matagisi yose ari amatagisi aza kuniga umunyagihugu asanzwe akenye.
Uwo munyagihugu hari n'ayandi matagisi atari makari indiriye kurihishwa
hejuru y'ayo matagisi. Hari amatagisi arenga 13 twavuze yuko mwishyirahamwe Olicom yohagarikwa kubera twe tubona neza yuko kora matagisi anyuranye n'igwashingiro duhereye ku ngingo ya 70 aho bavuga yuko ikintu bita contribution cyangwa ifashanyo leta isaba mu gihe habaye ikiza mu gihugu. Ntituzi rero ibibiza byabaye kugira ngo bashire amatagisi arenga 13 anyuranye n'amategeko. Tubiro tukabona ko ari ubundi busuma ubundi buryo leta yatoye kugira ngo bibe abanyagihugu ku mugaragaro riva. Icyo twasaba nuko naho tuzi ko bigoye inama y'uguza amateka kwitaravyiga yora ibintu twayisabye ikabikuraho mugabe ikibaza nuko baramutse babihinduye nabo ni bucya bakugwa kubera rero nabo bucu usanga bajya mu bintu byo guca ibyo gufungura usanga atarakimwe babivugako.
imbere yuko bagiye cyo bayivuze ko muri Orikome hari n'ikindi kibabaza kurusha
ni tegeko mu byukuri tubona neza yuko ari nzira imwe abari muri leta nabo bakorana benshi bakoresha kugira ngo bibe abanyagihugu aha nohera ko ibintu bita uburusho buhabwa abo twita abanyamitahe cyangwa abagwiza tunga baza ngaha mu Burundi aho twebwe tubona neza ko mwitegeko bashiramwo imiliyari 18 mugabo uko umwaka uheze dusanga leta yakutanze uburusho burenga amamiliyari 100 hari n'igihe mbere arenga 100 5 nkubu uyu mwaka barengeje ushaka kubice amajara 350 kwijana murumva kwibiza ari ibintu z'akamara maza ugiye kuraba rero uburusho abantu babuhabwa usanga ari babasuma bikonvyo biba leta biba abanyagihugu biciye mu masoko adaciye mu mategeko
kubashinga amategeko 13 umwe rudende ni batemeje iyo tegeko ni Fabien Ancija nino yabwiye itangaza makuru impamvu nyamukuru yabi mutuntu
imbo nyamukuru ikomeye nuko amafaya yose y'amatora yacwa abanyagihugu nguvu itegeko ryashyizwe mu mushikiranganyo hagati mu gihugu mu mushikiranganyo w'ikiga cya leta barishyizweho birengagije imvugo shingiro ingingo ya 64 ivuga yuko ibintu byose bisaba amafaranga abanyagihugu bica mu itegeko nanabajije umushikiranganyo icyo acara mutune ibihuta ngo ribibwirizwe kimwe n'amashinga amateka ica kabiri banditse ko ari amafaranga atangwa ku bushake bw'abantu ariko sindika twavuganye yose imyidogo iri mu banyagihugu mu banyishikorera imishahara bakase amafaranga ku nguvu kubera yuko atakundi bagira mu gihugu hagati ku nzu ku muhana amafaranga atozwa ku nguvu byose bishobora kwemera itegeko riho nyangira umunyagihugu ariwe naje guserukira ni kuvuga yuko nanavuze mbega nti umunsi bo kwitwara ko mwaho nyanze ibwirizwa muriteguriye kuburana no kurihinda icyo yakabaye muzoba mwatejo abantu bazoba bitware icyo kibazo mushikiranganje gacye ashoboye kurongera inyisho
naho leta ya Burundi ivuga ko ibice 84% z'amafaranga izokoresha azova hagati mu gihugu ihangiriro kukaba gushika ku bice 100% mu myaka iri imbere Orikome ibona ko iyo ari imvugo ya politike no kwiyamamaza kuko idashobora gushikana n'ibice 60% z'amafaranga ikeneye ibicishije mu makori n'amatagisi gusa imbere yuko bafasha leta bayitera umugongo hayava hagati mu gihugu mu mafaranga ikoresha ku mwaka yarenga gato ibice 50% gusa eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Banyanyi biju rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1 6 6 9 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8 ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudyumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
kati ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini arabandanya tuje mu Rwanda komite mpuzamakungu y'umuryango utabara imbabare CCR itangaza ko muri aka kanya ifise abana bashika ku 1000 baburanye n'imiryango yabo uyu muryango wemeza ko abenshi muri abo bana bagera kuri 108 ari abana b'abarundi barundera ababyeyi babo ni nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuyi ikigari mu Rwanda
Seyiser niyo yatangije gahunda yo guhuza abana baburanye n'imiryango yabo ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 uyu muryango wemeza ko wabashije gufasha abana b'abanyarwanda bagera ku 20,000 bagahuzwa n'imiryango yabo Seyiser ariko ivuga ko nubwo abana b'abanyarwanda bagishakisha imiryango yabo bagabanutse kuko ubu buri mwaka bakira abana bagera ku 20,000 ariko gifite akazi ko guhuza abana b'abarundi ndetse n'abakongomani batanye n'imiryango yabo Seyiser ivuga ko kugeza ubu ibarura abana barundi bagera kuri 108 baburanye n'ababyeyi babo n'abagera kuri 200 b'abakongomani bwana Felix Karekezi niwe ushinzwe guhuza abo bana n'imiryango yabo muri Seyiseri asobanura uburyo bakoresha
gihe habaga ibibazo mu Burundi abana benshi bagiye bahungira mu Rwanda abandi bahungira muri za Tanzania abore CFL basanga mu nkambi kaba registra tugashaka imiryango yabo mu gihugu cy'abaturutsemo haba mu Burundi cyangwa muri Congo hanyuma bamara kumenya imiryango tukazabahuza tugatanga amatangazo kuri radio niba afite information nkeya ishoboka yadufasha kumushakira umuryango turabikora n'ubu ngo icyambere dukoresha cyane nayo mafoto dufite ikindi twifashisha kugira ngo dushobore gushakisha imiryango nubwo bigoranye hari uburyo bushyashya turimo gukoresha bwa electronique giterambere ku buryo n'ahantu hatagirwa mu mashyamba hakure muri za Congo nk'urugero gukoresha uburyo bwa electronique bwo kwandika ubutumwa bufite n'ifoto uburyo bwihuta cyane ku buryo iyo message uyanditse y'ubutumwa bwanditse ugashyira n'ifoto ugahita ufotora umuntu dukoresha smartphone iyo message irihuta ku buryo irarigeze aho umuntu aherereye
uyu muyobozi avuga ko mu Rwanda umubare w'abashakisha imiryango yabo wagabanutse cyane kuko mu myaka 94 kugeza 2003 bahuje abagera ku 20 karekeza avuga ko kuva muri 94 kugeza 2003 buri mwaka bahuzaga abasaga 300 mu gihe muri iyi myaka bahuza abana batandukanye n'abo bagera kuri 20 cyangwa 10 no munsi yabo gusa karekeza avuga ko hari ubundi buryo bubafasha nk'iyo umwana abakibuka make mu mazina yabo mu muryango we urugero n'urwa madame muhawe n'Imana Yvette watandukanye n'ababyeyi bafite imyaka 6 akaba yarabonye umuryango we amaze kugira imyaka hafi 30 nubwo atazi neza igihe yavukiye
ubwo urumva nyine najyaga ngambirira gushaka umuryango nabiganeza nk'umuntu akanci intege akambwira ati reka ibyo byararangiye nyuma rero je ubundi mu kwa 8 nibwo umuntu yanganije arimo ambwira ati uziko hari umuntu wabonye umwana bari baramubuze yabonye wabo ari umugore n'ababyaye 3 ati yaragiye atanga itangazo muri Seychelles nanjye rero ndavuga nti reka nzagiye ndebe amazina ya papa ndayana ari nyazina ya musaza wanjye ndakiye kubwa ari byo banditse nyine ngiye kumva numva nyine barampamagaye urumva bahise barabaha nimero yanjye nyine barampamagara duhura gutyo nubwo nyine nababonye ariko n'ubundi miryango yaratatanye papa ntawe zirengero rye mama we ndabizi ko yapfuye tugeze ahantu biti mu bwonga turi kujya muri Congo
muhawe n'Imana avuga ko yaje i Kigali atazi ko ariho umuryango w'utuye akahamara imyaka 15 atazi ko afite umuryango kandi utamuri kuri kugeza ubwo yaje kwegera Seyiseri kamufasha kumuhuza n'umuryango we muhawe n'Imana watandukanye n'ababyeyi bafite imyaka 6 nk'uko agereranya igihe yavukiye yabwira Dijwi rya Amerika ko yongeye kubona umuryango bafite imyaka 30 ndetse abyaye 2 Seyiseri ivuga ko kugeza ubu imiryango ifunguye ndetse igasaba n'ababaraburanye n'abana babo ko nubwo imyaka yabishize ari myinshi batakwiheba ko ari ubwo bigishoboka ko imiryango yakongera igahura
iyo umwana yatwegereye cyangwa umubyeyi yatwegereye ashakisha umuryango iyo kese ntabwo dushobora kuyifunga turayereka nubwo twamushakisha tukamubura ariko nta nyuma y'igihe bijya bibaho yuko bagaruka bakavuga bati mwongere muturebere ugasanga barabonanye cyangwa information yabonye makuru mashyashya na waraza kadufasha katubwira ati cyagenewe narubwiye ko aherere muri aka gace ariko nabonye makuru mashyashya ko atakira aho ngaho yagiye aho ayo makuru rero nayo adufasha ino mpamvu umuntu wese adusabye ko tumufasha guhumuza n'umuryango we ntabwo kese ntabwo tuyifunga ikomeza ifunguye kugeza igihe tuzamubonera umuri.
Seyiseri imaze guhuza abana basaga 20 biganjemo ab'Abanyarwanda baburanye n'imiryango yabo muri Jenoside ubu ikaba irimo gushakisha abana b'Abarundi n'abakongomani bari mu nkambi zo mu Rwanda ariko bakaba batabana n'imiryango yabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa 10
Amakuru kwa radio ijwi rya Amerika arabandanya turacari mu Rwanda igihugu cy'u Buyapani cyaragishikirije imfashanyo impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama abonye mu Rwanda iyo mfashanyo igizwe n'imfungurwa zifise agaciro k'amadolari y'amanyamerika agira ku miliyoni izo mpunzi zirashima yamara zikavuga ko n'ubu inzara ikiri nyinshi inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ambasaderi w'u Buyapani mu Rwanda Takayuki Miyashika yashikirije ko imfashanyo igiye guciwe cahaye impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama izotuma bamara iminsi baronka ico bafungura n'ibigori ibiharage n'ifu y'ubuyi.
We know that there is a big need in this camp. The population is growing.
Ati turazi ko hari byinshi bikenewe muri iyi kambi kuko n'abantu babandanya kwiyongera. Nahacu rero kugira icyo dukoze mu gufasha abatishoboye. Ibyo dutanze bifite agaciro ku miliyoni w'amadolari ya Amerika. Bizofasha cyane cyane abagore bibungenze, abana bakivuka, hamwe n'abandi bana bakiri bato babayeho nabi.
Children in a very serious condition.
Iyo mfashanyo yashikirijwe ishyirahamwe mpuzamakungu PAM rigaburira impunzi. Userukira PAM mu Rwanda umufasoni Edith Hens arashima akemeza ko ivyo biribwa bizotuma abantu abo nikora kurusha abandi muri iyo kambi batorera akoyokwe.
And you can see here behind us that we bought food commodities with it.
Ati murabona inyuma yacu imifuko myinshi y'ibiharage, ifu, ubuye n'ibindi. Tuzobikoresha mu bice bitandukanye harimo injyaza misi yose z'impunzi kugwanya canke gukinga ingwara zituruka ku gufungura nabi mu bana bato hamwe no kugaburira abana ku ishuri.
Of malnutrition and it's also used in school feeding programs.
Murabo bantu nikora bijejwe ko bazobukura mucibo harimo abagwanya ingwara zidakira abo ijwi rya Amerika ryabasanze Mahama bariko barahabwa ifu y'ubuyi batubwiye ko ifu baronka ari ntica ntikize bagasaba ko yokongerezwa.
Harerimana Gabriel
abateji Florine yozo mu kwatu boye bw'intuze ingwara zidakira twebwe bakaduha bitatu ne muso canke bine ebe bagenzwe zibiri nyene mu kanti bigeramo ya twari dukeye
cyo gutora ubuye baduha ibyo bitatu n'amagara amagana atanu 36
ure ibyo biha abana
n'ubwanjye kubera ndwaye
n'ubu
baduhaye ubwo iminsi 14 ubwanjye ishobora kuvuga ngo ushobora nko kunywa ibikombe bitatu ku munsi kandi nandikiwe ibikombe biri ku munsi ubwo urumva bibaye bike nyine ndihangana nta kundi byongerewe nabyo byabakarusha.
Tubona twebwe babyongera ariko biterwa n'iminsi nyine baba baduhaye ariko kuri twe kumva bati byabyongera kubera ko abari ibyanjye nyine by'uburwayi bwanjye.
Imahama ubu iruhande ry'ibiharage, amavuta, umunyu n'ibindi basigaye bahabwa n'amafaranga 500,400 y'u Rwanda ku munzi imwe imwe kugira ngo bashobore guhindura imfungurwa bakigurira n'imboga. Yamara userukira izo mpunzi z'abarundi Pasteur Jean Bosco kwibishatse avuga ko ayo mahera ataco abamarira kuko ari make.
Mu bisanzwe umuntu yandika 500,400 ku kwezi, rero kugatwe k'umuntu kwezi kose murumva yuko biragora cyane. Tubivuga turiko turagerageza gusaba kugira ngo turabe yuko twoduga amahera kugira ngo tugire icyo twakwifasha. Turabe ko umuntu yoheza naho bidakunda ariko tugerageze turabe ko hari cyo hinduka. Turabona kuko ibiciro biguma biduga ariko amahera ni make ku muryango. Iyo umuntu usanze amahera ashobora kuronka mufasha ukwezi nakwiye.
Kuri ico cifuzo c'impunzi userukira u Buyapani mu Rwanda yagize ati:
There are so many problems and honestly speaking,
ingorane turazi ko ari nyinshi ariko tuvugishije ukuri uburyo dufise ni buke. Yamara tugiye kubushikiriza leta y'u Buyapani gutyo tuzovugana n'igihugu cabakiriye hamwe n'abandi bafasha muri ico gisata c'impunzi kugira ngo turabe ico twakongera ko mu bigenewe impunzi.
We are going to find a wonderful solution.
U Rwanda rwakiriye impunzi z'abarundi zirenga 71,000 abarenga 60,000 bari muri iyo kambi ya Mahama mu gihe abandi baba mu bisagara bitandukanye cane cane Kigali. Pye Clavin inkuru Kigali ku byijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda,
tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Ndakishikije amerika samiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda dukubitire muri Congo abanyeshuri bo mu nkambi y'impunzi ya Lusenda mu buseruko bwa Republika ya Demokratike ya Congo bagera ku 200 biga imyuga bavuga ko babangamiwe no kutagira ibikoresho bijanye n'imyuga biga ndetse no kuronka aho bimenyereza imyuga bariko bariga ni inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ingabo
Abanyeshuri biga imyuga ubukanishi gusudira ndetse n'ububaji aho twabasanze muri centre yo mu Rusenda bari kwigira mu mazi atatu asakaje amashitingi bamwe bicaye kudutebe bakunze kwita udusonga bugari abandi nabo bicaye ku biti by'imbaho nta mwambaro w'ishuri bafite abarimu bari kwandika ku bibaho by'imbaho kimwe mu bibazo batugaragarije abo banyeshuri biga imyuga n'ubukene bw'ibikoresho bifashisha mu myigire yabo
dufise ikibazo cyaho twigira hameze nabi hari insécurité bo ntabwo hubakitse neza kandi turi impande y'ububare impande y'isoko urumva abantu baguma bahaca uruja n'uruza bigatuma natwe dusamara tari bufata ibyigwa neza kubwo ko batugeranja cyane bo turafise ikibazo cy'ibikoresho kuba turiko turiga teori ariko ata pratique turiko turakora mu byo twasaba yuko batuzanira ibikoresho ndetse tukanakora na pratique kuko ni nayo ikenewe cyane gusumba ibindi byose ni nayo mbona yo tugira ikimaze gusumba bo turi kwiga mekanike ariko gushika ubu ngubu nta modoka tubona twigira ko nta byo kunyonga nibyo byose ntabyo dufita ndetse n'ibikoresho dusanzwe twakoresha mu byo gusambura ama moteri n'ibindi ibyo byose ngivyo nta kintu nakimwe dufite bari kubitwigisha teori
je nga ku ishuri turafite ibibazo byinshi kuko impunzu zacu nta n'impunzu dufite urumva turi impunzi bisaba ko baduha impunzu z'akazi bakaduha n'uturato dukorana mu magaraje urumva Nituzoza twambara imuzu no munsi ejo tutaye cyafuye nituzora n'indi twambare.
Kubwa Salvatore arimo bari mu bigisha abanyeshuri biga imyuga n'abashimangira ko iki kibazo cy'ubukene bw'ibikoresho byifashishwa ku biga imyuga gihari muri inkambi yo mu Rusenda ariko ishyirahamwe rya DRA rikaba rimaze kugura ibi bikoresho bijyanye n'imyuga ryatangije muri inkambi yo mu Rusenda.
Ndi umwarimu nangaje na ADRA irisitene na ase kugira ngo tuforume abarefuje kubera usanga hari abagize ingorane nyinshi mu gihugu cy'u Burundi bijyanye n'iby'intambara benshi ntibabashije kwiga abandi nabo barize mugabo bagereyo batize baca baraba ko babona umengo nta kazi bafise bakora mu nkambi kubera birirwe bazunguruka abandi bayerera abandi bikaviramo n'ubusuma acyo gituma bavuze ati mo tuforome ibintu by'amamete acyo gituma tugure centre de formation ADRA mu nkambi kugira ngo tuforome sudage miniseri na mekaniki batubwiye ko ibikoresho byamaze gushika ibaraka barabiguze biri baraka urumva bategeze kuzobizana muri semaine prochaine
bamwe muri abo banyeshuri batagize amahirwe yo kurangiza amashuri yisumbuye bari mu buhungiro muri inkambi yo mu Rusenda iri mu majyepfo y'umujyi wa Uvira bamvuga yuko bahisemo gukurikirana imyuga kugira ngo bazakemure bimwe mu bibazo bahura nabyo muri iyi nkambi ngira neza Fabrice yiga umwuga wo gusudira
je nahisemo ibintu bya sudire kubera yuko ejo cyangwa igihe nzokora imiryango y'ivyuma cyangwa amadirishya y'ivyuma bivanye n'ukungene aya maonje aziba ariko arubakira abantu nanjye usanga banangirije abantu bati ingo abana mwafurumwe na ADRA kugira ngo mukore imiryango y'abafite ivyuma
hatunga Imana Ismaeli nawe yiga umwuga w'ubukanishi
turiko twiga mekanike turiko twiga mekanike dufite icyizere ko ejo dushobora kuzomenya tukazofasha umuryango wacu ndetse tukagira uko twitunga
ishyirahamwe rya DRA ryatangije amashuri y'imyuga kuri abo banyeshuri 200 muri gahunda yo gufasha impunzi z'abarundi kwigira ndore ko iri shyirahamwe rimaze umwaka ryigisha rigatanga n'ibikoresho ku mashyirahamwe y'abahinzi abacuruzi abarobyi ndetse n'abadozi bari muri iyi nkambi yo mu Rusenda Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Ikivu Majyepfo
turagushimiye cyane Vedaste kuri iyo nkuru aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twa twabateguriye kuri no saha turashimiye bagenzi bacu baduteze amatwi muri hose cyane cyane abari kuri mbuga nguruka na bumenyi kuri Facebook ndashimiye Facil Gebe yahu yamfashije mu buhinga bw'ivyuma mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese musi mwiza